mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banywanye mwiriwe neza. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyeshuri 10 bo muri College Kristu Mwami Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda bitabiriye irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye rya Robo mu mujyi wa Houston hano muri Leta ya Texas.
Ntabwo byabagoye rero cyane. Uyu munsi rero ni umunsi ukizi na competition, ubu bari guhangana andi matimu bari kugerageza kubyitwaramo neza ku buryo n'ibigenda neza bashobora na kugera ibyo babona by'amanota ahagije.
Ni Madame Diane Sengati Uwasenga, umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi mu Rwanda, yaje rero aherekeje bari abanyeshuri bo muri College Kristu Roi. Mu Burundi, umunyamakuru Sandra Muhoza yaraye muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura. Mu Burundi kandi, Jean-Paul Manirakiza yeguye ku mirimo ye ya president wa FEBABU, urugaga rw'amashyirahamwe ya basketball. Mu yandi mahanga, Israeli yarashe muri Iran. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Indege z'intambara za Israeli zarashe muri Iran uyu munsi mu gitondo cya kare cyane. Inkuru yaturutse ku binyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibiri bikomeye muri byo, The New York Times na The Washington Post, bivuga ko byabikuye ku bategetsi ba Israeli, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, ariko ntibitanga amazina y'abo bategetsi bose bo muri ibyo bihugu byose. Ijwi rya Amerika yahamagaye umuvugizi w'igisirikare cya Israeli ayisubiza ko ntacyo yayitangariza muri uyu mwanya. Abanyamakuru babibajije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Antony Blinken, aho ari mu nama ya G7 y'ibihugu birindwi bikize ku isi mu Butaliyani. Arabasubiza gusa ngo nta ruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite mu gitero icyo ari cyo cyose. Iki gitero cyabaye mu mujyi wa Isfahan, umurwa mukuru w'intara nayo yitwa gutyo, hagati no hagati mu gihugu cya Irani, nko muri kilometero 440 mu majyepfo ya Teheran, umurwa mukuru wa Irani. Hari uruganda ruyungurura ubutare bwa uranium n'ikigo kinini cy'ingabo zirwanira mu kirere, nicyo Israel yarashe ariko ntacyangiritse. Israel rero ntabwo yarashe ruriya ruganda. Kuba Israel itarashe cyane no kuba bombi birinze kubisakuza cyane, byateye ababikurikiranira hafi gukeka ko impande zombi zidashaka ko ibintu bijya irudubi. Ibihugu bikomeye nabyo, Uburusiya, Ubushinwa n'ibigize G7 aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani n'Ubuyapani, bose barasaba impande zombi gucisha make no gucubya intambara. Ijwi rya Amerika. Kolera iragenda yiyongera cyane ku isi, cyane cyane mu bihugu bikennye, byatumye inkingo ziba nkeya kubera ko abazikeneye ari benshi cyane. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, imaze guha umugisha urukingo ruvuguruye rushobora gufasha gukemura ibibazo byombi. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Umubare wiyongereye w'abarwayi n'ibura ry'inkingo byatumye ibihugu bikennye kurusha ibindi bitabasha guhangana n'ibyorezo bya kolera. OMS yatanze uruhushya rwo gukoresha urukingo rwakozwe n'isosiyete EU Biologics. Iyi yashinzwe mu mwaka 2010, ifite icyicaro i Seoul muri Korea y'Epfo. Ni nayo yakoze urukingo rwari rusanzwe rukoreshwa kuri iyi ndwara. Ubwoko bushya bw'uru rukingo bwitwa EUV-S rukoreshejwemo ibintu bike ugereranyije n'urwari rusanzweho. Rurahendutse kandi rushobora gukorwa mu buryo bwihuse kurusha urwa mbere. Uru rukingo rwerekanye ko rufasha gukumira indwara y'impiswi. Byagaragaye mu bushakashatsi bwimbitse bwakorewe muri Nepal. Iyemezwa ry'uru rukingo na OMS risobanuye ko imiryango itera inkunga ku birebana n'inkingo nka Gavi na UNICEF ubu noneho ishobora kurugurira ibihugu birushije ibindi gukena. Leila Pakara, umuyobozi w'ishami rishinzwe kugeza inkingo ku bihugu wa UNICEF, mwitangazo yavuze ko irishami rya ONU noneho rizabasha kongera umubare w'izo ryatangaga ku gipimo kiri hejuru ya 25%.
Ijwi rya Amerika dukomereza makuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izohereza intumwa muri Nigeri mu cyumweru gitaha. Bazaganira n'abayobozi b'igihugu ku cyemezo cyabo cyo guca umubano wa gisirikare no kwirukana ingabo za Amerika muri Nigeri. Eugene Mukankusa arakomeza.
Mu itangazo televiziyo ya Leta, televiziyo Sahel, kuri wa gatanu yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Nigeri Ali Mahaman Lamine Zeine muri make yavuze ko uruzinduko yagiriye Washington yagize ati: intumwa zo mu rwego rwo hejuru zizasura Niamey mu cyumweru gitaha kuganira ku bufatanye uruhande rwa Nigeria narwo rutangiye ibyo rwifuza hagamijwe ibihe byiza biri imbere. Kuwa kabiri ushize, Zeine yabonanye n'abategetsi bo mu Departement ya Leta mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, aho mu byo baganiriyeho harimo n'uburyo bwo gushimangira umubano mu bya diplomasi, ubukungu, ubuhahirane na tekinoloji. Zeine yanabonanye n'abategetsi bo muri banki y'isi yose mu bijyanye no gusubukura inguzanyo yahagaritswe nyuma ya kudeta yo ku itariki 26 y'ukwezi kwa karindwi yahiritse perezida watowe Mohamed Bazoum. Nyuma y'iyo kudeta, Amerika yahagaritse ubufatanye bwayo hafi ya bwose harimo n'ubwa gisirikare. Televiziyo Sahel yavuze ko Minisitiri w'Intebe yongeye gushimangira mu mvugo yumvikana nta kuziririza ko Niger mu busugire bwayo yasabye ingabo zose z'amahanga kuva mu gihugu harimo n'iza Amerika.
Ijwi rya Amerika none tujye muri Togo. Inteko Ishinga Amategeko uyu munsi iratora bwa kabiri umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye, umushinga utavugwaho rumwe kandi wateje umwuka mubi wa politiki. Eugene Mukankusa aragarutse.
Abadepite ba Togo bemeje itegeko nshinga rishya ku itariki 25 y'ukwezi kwa gatatu, ariko Perezida Faure Gnassingbé yasabye ko ryongera gutorwa nyuma y'uko habanenga ibintu bise iryo vugurura kudeta y'itegeko nshinga. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi abona impinduka mu itegeko nshinga nk'uburyo bwo kongera manda ya Gnassingbé uri ku butegetsi guhera mu 2005. Itegeko nshinga ririho ubu rishobora kumwemerera kongera kwiyamamariza manda imwe ya nyuma mu 2025. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bibivuga, hakurikijwe itegeko nshinga rishya, Togo yabayiyemeje kugendera ku matwara asa n'aya gisirikare, bigatuma abadepite aribo batora perezida, igishobora kuba nk'umuhango. Hakurikijwe itegeko nshinga rivuguruye, ububasha bukajya ku muyobozi mushya w'akanama k'abaminisitiri wagereranywa na minisitiri w'intebe. Yatorwa n'Inteko Ishinga Amategeko ubu yiganjemo abo mu ishyaka rya Gnassingbé. Uwo mwanya mushya waba ufite manda y'imyaka 6, nubwo bidasobanutse niba perezida w'ako kanama ashobora kongera gutorerwa indi manda. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi afite ubwoba ko Gnassingbé azashyiraho abambari be kuri uwo mwanya mushya, bigatuma aguma ku butegetsi igihe kitagira iherezo.
Eugenia Urakoze. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusangiye no kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi, hanyuma no kuri internet ni kuri www.radioyacu.com, YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Aho hose mushobora kuhakurikira amakuru neza uko turimo tuyabagezaho. Amakuru y'Ijwi rya Amerika mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho president wa FEBABU ni ishyirahamwe n'urugaga rw'amashyirahamwe y'umukino w'intoki wa basketball yeguye ku mirimo ye. Inkuru twayiteguriwe na Diane Ninahazwe, ariko turayigezweho na Fidele Niyongabo.
Jean Paul Manirakiza yaramaze imyaka 3 atwara urunani ruhurikiyemo imigwi y'umukino wa basketball mu Burundi, FEBABU. Yatanze imihoho mwikete mani lakiza yandikiye inzego nyobozi za FEBABU, yavuze ko akuye mwakarenge ku mvo ziwe bwite no ku busabe bw'impande zitandukanye, yavuze ko zari zimaze iminsi zibimusaba. Mani lakiza Jean Paul atanze imihoho inyuma yahishyirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA mu ndwi iheze rihagaritse by'imfata kibanza urunani ruhurikiyemwo imigwi y'umukino wa basketball mu Burundi, FEBABU. Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zakris kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kane niho yandikiye Jean Paul Manirakiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ihagaritswe by'imfata kibanza. Febabu yagirizwa kuba yarabereye intambamye ekipe ya Dinamo mu mahiganwa ya BAL mu kuyibuza kubahiriza amategeko agenga iryo higanwa. Febabu ivuga ko ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa gatatu Paul Manirakiza ariho yanditse asaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Burundi mu nkino za BAL wokina utambaye inyambaro yanditse ko Visit Rwanda. Jean Paul Manirakiza yasabye kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo Febabu yasabye FIBA bitokubahirizwa. Ni nako byagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe mu mahiganwa ya BAL. FIBA yagiriza Febabu kuba yaciye kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho ya basketball y'u Burundi muri rusangi. Febabu mwikete yarungikiwe yasabwe kwisigura imbere y'itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane muvyo yagirizwa byose. Biru uko mu gihe abakunzi ba basketball muri ico gihugu bemeza ko ukuba u Burundi bwaravuye mu mahiganwa ya BAL byatosekaje ishusho yabwo muri rusangi. Mwikete Manirakiza yanditse atanga imihoho yasiguye ko mu myaka itatu yaramaze atwara Febabu yagize ahashikana umukino wa basketball mu Burundi kandi avyishimiye. Abakunzi bo mukino yamara benshi siko babibona, bari bamaze igihe bamusaba gutanga imihoho bitabaye uko agasezeregwa. Atanze imihoho hasigaye umwaka umwe ikiringo ciwe c'imyaka ine yatorewe kirangire. Bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi basanga kuba umugwi wa Dinamo warakuwe mu mahiganwa ya BAL bizokwega ingaruka mbi kuri uwo mukino mu Burundi. Zimwe mu ngaruka zatanguye kuja ahabona nk'uko byemezwa n'abari muri Febabu, harimwo abakinyi b'u Burundi bariko baja mu yindi migwi. Abakinyi ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza hanini mu bihugu bitandukanye zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwi wa APR mu Rwanda. Nijimbere Gibel yasinye umugwi wa Kepler. Belo Nganira yagiye muri Orion na David Deng yagiye mu mugwi wa Shospor muri Congo. Hiyongera ko umumenyereza wabo Olivier Ndayiragije asigaye amenyereza Titans mu Rwanda nyene. Uwundi mugwi watakaje abakinyi benshi bagiye muri Congo n'urunani.
Radio Ijwi ry'Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, abanyeshuri 10 bo muri College Kristu Umwami y'i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bitabiriye irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye rya Robo mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana na Madame Diane Sengati Uwasenga, umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi, waje aherekeje bariya abanyeshuri nyine bo muri koleji Kristu Umwami y'i Nyanza. Yabanje kumubaza uko irushanwa rihagaze muri uyu mwanya.
Nubwa mbere witabira irushanwa nk'iri, nagira ngo mutubwire uko rihagaze muri aka kanya.
Mubyukuri ntabwo ari urugendo rwari rwoshye kuko twahageze abandi batangiye, ariko iyo uri kureba uburyo abanyeshuri bifashe n'uburyo batwitwara, bari kwitwara neza kuko no mu bintu bareba n'uburyo babanye n'abantu, uburyo abantu barishimye nabyo barabireba. Kuko muri robotics ntabwo hari robotics gusa, harimo no gukorana n'abandi no kubana n'abandi, kuko ibintu by'amarobot ari ibintu bijyanye no gushakisha ibisubizo ku bibazo bigiye bitandukanye ukoresheje izo robot cyangwa ikoranabuhanga muri rusange. Ubwo rero iyo uri kureba abanyeshuri ukuntu bari kwitwara n'urugendo bajemo, urabona ko bahitegereje kubana n'abandi, bari gukorana neza. Ikindi ni uko ntabwo babafite bwo kugira ngo wenda kuko bahageze batsinze hari abandi icyo babarushije. Ikindi kubera ko hari n'impuzamahanga, harimo ibihugu bihagarariwe byinshi cyane, ariko urabona bari kwitwara neza ko ntabwo babafite. Bari gukora nk'uko basanzwe bakora, bashyiramo imbaraga nyinshi birumvikana kugira ngo bashobore kuza guhagarara neza kuko bashoboye, ariko noneho ugasanga hari n'ibyo bari kwigira ku bandi.
Nicyo nagira ngo mfatireho Diane, urebye bahageze kuri uyu wa kane byumvikana ko baje bahageze batinze gatoya, nk'icyo watubwira barimo kwibandaho ubu ngubu kuri wa gatanu mu buryo bwumvikana kubatwumva ni iki?
Gahunda uko yari iteye, umunsi wa mbere ari nabo batashoboye kubonekaho nagombaga gusa nkaho bitoza, ni ukuvuga ngo batitoje ariko ari bonyine bakitoza hari imbere y'abandi, bakitoza imbere y'abasifuzi babo n'abajajezi babo,
kugira ngo bimenyereze no gukorana nawe mbese bagire ishusho y'uko bizakomera ayo mahirwe ko niho batagize kuko uyu munsi noneho nirushanwa nyirizina kuko intensi cyabaye bagiye batanga n'amanota uburyo abantu bagiraga icyizere cy'ahantu bahagaze bakaba bashobora no kumenya ese ni gute nihehe bashobora kunoza niki bashobora kunoza iyi timu rero yacu yo mu Rwanda ntabwo yagize ayo mahirwe gusa icyo babafashije ni uko bahaye umwanya wo kugira ngo nabo bitoze mu gitondo byumvikane ko mu gitondo babikoze mbere y'uko amarushanwa nyirizina atangira ntabwo byabagoye rero cyane uyu munsi rero ni umunsi nyirizina wa competition w'umwe guhangana n'andi matimu
muri make cyane Diane ku bantu batwumva iri rushanwa rya robo watubwira ko ikipe y'abanyarwanda y'abana bajya gukora muri college Kristo Mwami n'abandi bajaho gaho aba banyeshuri b'u Rwanda kibari bandakwiki muri make iyi
bafite za missions marushanwa kunateguye bose baba bafite sima imwe hanyuma noneho bakagenda bo bashobora gukora icyo nakwita programming scaffolding ku buryo bakora robot bubatse ikaba ifite missions igomba gukora aho igomba kuva ibyo igomba gukora kugeza ku musozi kandi bikakorwa ibyo ngibyo mu minota ibaze ibyo rero iyo simu bafite ifiteho missions zigera nko kuri icumi bo bahitamo imwe cyangwa ebyiri akaba arizo baza kugaragaza ubwo rero nibyo bagendaga berekana niho hahandi n'izindi timu nazo zibikora ku minota yose ibingana none tukareba ko niba ya coding mayikoze neza ya robot ikurikiza neza inzira bayihaye kugeza ubu rero byari byageze neza ikindi gihari ni uko hari na innovation project bafite ari nayo bagiye kwerekana mu kanya iyo yibanda cyane ku bintu bijyanye na virtual reality aho bagomba kugaragaza ese baraza iyo babikoze gutyo project yaje ije gukemura icyo kibazo hanyuma bakayerekana n'inzira yayo yose uko byageze bayitekereza uko birumvikana ko ari project y'abanyeshuri bagomba kumenya no kwisobanura ubu rero niyo gahunda bari bagezemo yo kugenda kwisobanura iyo navuga proje nayo bayigezeho
uwo mushinga
icyo yaje gukorera n'umushinga ujyanye no gukemura ibibazo bijyanye cyane na virtual reality
hari ikindi utasobanuye umva watubwiraho
icyo nakongeraho wenda ni ukuvuga ngo abantu ejo basa nkaho bari barabibonye ko u Rwanda rudahari
yego
ruhagarariwe ariko ukabona ko abantu benshi bari kwishima bavuga ati mwakoze urugendo rurerure ariko mwashoboye kuhagera ukabura ko nabyo bishimiye bavuga ko aba tutatwitse intege uko byageze kose tuvuke amarushanwa tugomba kwitabira ibyo ngibyo rero nabyo biri guha abana kuraje yo kumva yuko bakoze achievement
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero ni Madamu Diane Sengati uwasenga ni umuyobozi ushinzwe urwego rw'igihugu rw'ikoranabuhanga mu burezi mu Rwanda yaje aherekeje abanyeshuri icumi bo muri College Kristu Mwami y'i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bari mu irushanwa mpuzamahanga rya robo muri leta ya Texas mu mujyi wa Houston ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rushanwa harimo amakipe y'abanyeshuri hafi 600 baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose Afurika ihagarariwe n'u Rwanda Misiri na Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo tuzabagezaho uko iyi kipe y'abanyeshuri bo muri College Kristu Mwami bitwaye muri iryo rushanwa mpuzamahanga rero ribera mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya Mpimba umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yariraye mu gice cy'abagore aho yashikanywe hafi saa imwe z'ijoro aho bita
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratubabarira Pierre Claver niyo nkuru arihuse gatoya yashaka kutubwira inkuru nyine y'uyu munyamakuru Sandra Muhoza waraye muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura mu Burundi uyu mutegarugori akorera ikinyamakuru La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'igihugu yafashwe kuwa gatandatu ku wa gatandatu ushize abanza gufungirwa mu rwego rw'iperereza Pierre Claver niyo nkuru rero noneho umwanya ni uwawe
Ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya Mpimba umumenyesha makuru Sandra Muhoza yariraye mu gice cy'abagore aho yashikanye hafi saa imwe z'ijoro aho bita muri pavio nk'uko amakuru avayo abitumenyesha. Sandra Muhoza umumenyesha makuru akoreka ikinyamakuru cyandika La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu heze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitabye mu gwizatunga akorera ku mugwa mukuru wa Ngozi kugira ngo amuhe amakuru. Sandra Muhoza yoba yarijijanije imitima ariko munyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe kaminsi yose. Yamara nta wasubiye kumukubita ijisho. Inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko Sandra Muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i Bujumbura. Abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impozu n'udukoresho tw'isuku. Yamara bashitse ntibigeze bamubona. Icyo bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rifise nuko umumenyesha makuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa WhatsApp. Ubwo rubuga rwitwa Burundi Media ruhuza abamenyesha makuru, inzego za leta n'abandi. Nkuko Ijwi rya Amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga, umumenyesha makuru Sandra Muhoza yashikirije icyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu gwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo. Umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ibyemezo utwereke nkingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe. Sandra nawe yishuye ati zitanu gusa oyareka ni nyinshi notanga. Uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko byoba byiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye byofasha. Umuryango wiwe wikeka ko ari ivyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza. Kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yararengukishejwe muri parike nkuru ya Bujumbura umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwamanza bari kumwe. Inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ivyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu. Umuyobozi w'ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza akorera Pascal Nayisenga yemeza ko uwo mumenyesha makuru yafashwe hatisunzwe amategeko. Amashirahamwe atanu hari nyagateka k'abamenyesha makuru mu Burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo Sandra Muhoza. Muri ayo mashirahamwe harimwo ikigo c'abamenyesha makuru n'irihuza abamenyesha makuru b'abagore. Mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero. Na sendika y'abamenyesha makuru bakorera mu Burundi isaba ko amategeko yokurikizwa. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura.
Twavuga tuti si nkuru yatohoje ngo ashire iki gikumu ngo nje Sandra Muhoza nayitohoje uyaye twaje kwafashe nkuko ari gutera inkuru. Dusaba rero muri sendika yuko ubwa mbere leta yo kwibuka ko yatwemereye yuko kuvuga amashyaka ko azarapfungwa umva ngo apfungwa azira ngo yavuze ibinyibi mu rwa WhatsApp havugwa vyinshi atari inkuru nyinshi ko bwati n'ukuri ivyo bintu ibi tomoye ntibibereye gufungumisha makuru bicafuza ishusho y'igihugu cacu cidasho Burundi. Tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye.
Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF na komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ abona ko iryo fungwa rituma abamenyesha makuru mu Burundi bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo ajeje ibigambi mu gisata ca Afrika ca CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yakoze icyaha ikihe? Yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Yategereje guhabwa umwunganira akabona n'umuryango wiwe bitagoranye. Ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Umwe mu bamenyeshamakuru ari Bujumbura yavyemereye Ijwi rya Amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore, izindi nazo akazitangura monyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati hari n'abamenyesha makuru batwankiye kugira ico bavuga kuri iyo fungwa kugutinya ko nabo bohava bagira ico bagirizwa amashami yigenga aharanira gateka akazi na muntu yunga muri iyo mu kwiyamiriza ico yita inyuruzwa mu mpisho y'uwo mumenyesha makuru ifatwa n'ifungwa rya Sandra Muhoza rije rishimangira amakenga y'abungere ba Ekleziya Katolika ku vyerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro Sandra Muhoza afise abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we Florian Irangabiye w'abana babiri bahuriye kucaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugume mu Burundi. Ikibazo cya lisansi cyagize ingaruka mbi ku bategarugori bakorera leta n'abikorera ibigo byigenga bonsa bityo izi ingaruka rero mbi zikora no ku bana babo bonka cyane cyane abatarageza ku mezi atandatu. Umunyamakuru Thierry Ndayishimiye yarabikurikiranye ariko rero bambwiye yuko iyi nkuru ishigaje akanya gato ikabitunganye noneho tujye ku nkuru ya Ijwi rya Amerika USAGM niki ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitangazamakuru umuyobozi wacyo mukuru wa umuyobozi mukuru wacyo rero Amanda Bennett yatangaje ko radio Ijwi rya Amerika ifite umuyobozi mushya ku buryo buhoraho guhera uyu munsi yitwa Michael Abramowitz azasimbura John Lipman wayoboraga Ijwi rya Amerika by'agateganyo Fide Niyongabo iyi nkuru wayikurikiranye nuko bimeze bite
nivyo umuyobozi mukuru w'ugwego ruyoboye ibisata bitandukanye by'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett kuri wa kane yavuze ko uyo muyobozi mushasha w'Ijwi rya Amerika Michael Abramowitz ari umenyesha makuru yubashwe cyane kandi aharanira bikomeye agateka kikiremwa muntu yatangaje ko ivyo yaranguye mu ishyira hamwe Freedom House vyabaye ngirakamaro mu twigoro two kugwanya amakuru y'ibinyoma n'inyifato y'agahotoro mu bice bitandukanye byo ku isi. Iyo shyira hamwe Freedom House rirondera gushiraho isirangwa no mwidegenze ku bantu bose bayibako. Amanda Bennett yavuze ko yiteze n'akanyamuneza kenshi ubuyobozi bw'umukuru mushasha w'Ijwi rya Amerika Michael Abramowitz yavuze ko arindiranye ibishyika gukorana nawe mu ntumbero yo gutanga amakuru y'ukuri atahahengamiye mu bice byo ku isi bigeramiye bikomeye cyane kurusha ibindi igikorwa cyo gutangaza amakuru cyane cyane muri iki gihe gihambaye mu makungu. Michael Abramowitz yarangije amashuri yiwe muri kaminuza ya Harvard byitezwe ko azotangura amabanga yiwe mashasha yo kuyobora Ijwi rya Amerika mu kwezi kwa gatandatu. Inyuma rero yuko bitangajwe cyane ko ashikirijwe ayo mabanga mashasha yo kuyobora Ijwi rya Amerika Michael Abramowitz yatangaje ko inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga ko bari mu rugamba rwo gushikiriza amakuru y'ukuri mu makungu amakuru agwanya ay'ibinyoma yatangaje ko atankeka bazotsinda. Yavuze ko aricyo rituma yemeye amabanga yo kuyobora Ijwi rya Amerika. Yavuze ko gukorana n'abakozi bose b'Ijwi rya Amerika ari iteka rikomeye n'icyubahiro kuri we. Yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ntahemukire abamubwiriye icyizere mu mabanga yiwe mashasha. Yamenyesheje ko azi neza ibibazo bihanze itangazamakuru n'abamenyeshamakuru mu bice bitandukanye byo ku isi. Yatanze akarorero k'ibitero bitera byiyongera ku bamenyeshamakuru mu mirimo yaho aho bayikorera hose mu bice bitandukanye byo ku isi. Ngivyo byavuzwe uno munsi kwigenaho giwe.
Yego, ubwo rero nyine ni ukumutegereza n'igishika. Nuko urakoze Fide. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse gusa ko abanyeshuri 10 bo muri College Kristu Mwami y'i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bari hano mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje mu irushanwa mpuzamahanga ry'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baturuka ku isi yose bagera kuri 600 bari mu irushanwa rya Robo Afrika ihagarariwemo rero n'u Rwanda, Afrika y'Epfo na Misiri. Umunyamakuru kazi wo mu Burundi Sandra Muhoza yaraye muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura akorera ikinyamakuru La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'igihugu yafashwe kuwa gatandatu ushize abanza gufungirwa mu rwego rw'iperereza nuko rero ejo niho bamujyanye mu mpimba hanyuma indege z'intambara za Israeli zarashe muri Irani uyu munsi mu gitondo ariko ibihugu byombi byanze kubyasasa kubisakuza cyane ababikurikiranira hafi bakavuga bati noneho Israeli na Irani bashobora kuba badashaka yuko ibintu bijya urudubi niyo mpamvu batari guterana amagambo niyo mpamvu mbese batari kwenyegeza ibihugu bikomeye rero nabyo biravuga biti mucisha makeya mucuje umuriro Radio Ijwi rya Amerika nahangaye amakuru ahumurije ndabashimiye cyane weekend nziza murakarama